BYBB solo. Aho hambere abarundi baho barakunda kurima, bitaho kurima mu kibiri. Nibanebwa nibarambigwa na gato, barasarura umusesekara, baratahura ko kurima ariwo mushinge woku kwanya inzara mu gihugu. Ese nibyoshye turimye
Karimarima vire hasi rimwe mwese tugwanye ubunege baso gukuru barayamaze bati utarima ntamira
ineza yo kurima bigwanye inzara mu gihugu bigatuma igihugu gitera imbere bigafasha imiryango kugaburira abo bibarutse mu gihugu tugasezerera amakuba y'inzara.
Turimye ntituzosubira kugira inzara n'ubukene, tuzokwama dutera imbere duteza n'igihugu imbere, tuzokwama tujyanajyana mu munezero mu gihugu cy'u Burundi. Dushigikire uburimyi, turwanye inzara n'ubukene mu gihugu. Twese hamwe birashoboka.
Turime
uwakunze isuka yavavanwe n'ubukene n'inzara, wayihunze nawe yiteye ingorane zo kwamagenda mu isoko gusuma igica n'igize. Barundi barundi kazi rwaruka Burundi bwenzo, kora byinshi bishoboka ariko ntibikubuze kurima, kubera ko kurima ari karamu idahera irangi. Asi rimwe maze muze turime uburimyi n'ubwa mbere.